biterwa n'ibitutsi akamaro cyane muka kwe yongora inzu yango bigira ngo bise bigacari hunguruka ningwane cyane kwanyaka ihugu
nibigiye ko ntaguma ruhurunguka
akataye cyumbi cyane kwagura ngo butitsunda kwasisanga ubute butano bwose burahungurutse hungurwe na bwa ruko kumva kusuhomba
abo ni bamwe mu barimyi b'ivyamwa bitandukanye bavuga ko batewe umutima uhagaze n'ingwara yateye ivyamwa yari bisanzwe bitunze imiryango yabo kuri mikro z'abakunzi bacu barasigura ko iyo ngwara ifata
harateye ingwara mu muryamwa harya bigeze gusa itanguye gukomera ngo risose harajanwe koko bwatobagura
yego ndanitwa mwana ateye kuva ku mandarena n'amavoka mugabo mambo nabi ku mavyuma mababi yumye bigahishira bikaheza n'ibintu byira byera ku biti biti byabyo ukamenga kirafunditse umutwe nk'ikiduzo umutwe
n'amavoka nyine ugasanga yafashwe n'ibintu ugasanga n'ibintu sibigududu ugasanga imbere yafise igibuto buto
mandarena n'ibintu z'imishungwe n'ibipapara terabyuma n'ibigiye ko ntaguma ruhurunga
uyu murimyi avuga ko bari mu gihombo kuko ibyo biti baba babiranguye ku mafaranga menshi hageze kwimbura bakabura ayo bacira n'ayo bamira
ufate waranguye nk'ibiti bingana n'ibyo muriyoni usaba gusora imitwe yacu ugasanga hasi byarahungurutse aho yo gupfa ku bantu bajejwe by'uburimyi nta miti tumva turungikira ngo pompa iyi miti n'ubwo bukoko bwopfa bupfa gupompa hari upompa desiri bigisanzwe
kuri iki kibazo abo barimyi bavuga ko muri ako gace bari batunzwe no kurima ivyamwa kuko ibindi bisanzwe bisahiriza abanyagihugu birimo ikawa n'ibindi bitakirimwa muri ako gace bavuga ko ubukene bushobora kubatera
ahambire mu bipimo byose ahubwetse amaso nta kawugenda uhabonye ejo mandarena yashobora kuba afite nk'ibiti icumi agashobora kwiranguza bakama ntiyumva 300 ubona warishiye ugasanga mwisitsana 200 ibyo biterwa n'ibifitiye akamaro cyane muga kuko yongora inzu yango bigira ngo bise bigacari hunguruka ningwane cyane kwanyaka ihugu
abo banyagihugu basaba leta ko bajeje uburimyi bohimirizwa kubaba hafi kuko iyo bahuye n'ibibazo nk'ibyo bataronka ababafasha ku gihe aha basigura ko n'ibigazi bisanzwe bivamwo amavuta y'amamesa nabyo byafashwe
abajejwe uburimyi benshi aha usanga mbere tubana ariko ntibaratubwira ati umugade ni ukoresha n'uyu n'ibigazi byose ugasanga bigize gusa kigatirima amazi amatuca ntavemwo iyo yose ni indwara ibangamira ibiterwa cyari dufitiye akamaro abajejwe by'uburimyi boza baragerageza bakaraba yuko abaritsetswe bahaye akazi n'abakagira ipfundo boza barasohora imiti bagahetse banyagihugu nimba twoma twirihira kubera ko twuhomba ufuma bwati wifuza umutunga nuko kubera ko ufuma turi gupesa twazongera
abakunzi b'ijwi ry'Amerika habegereye usanzwe wafasha abarimyi muri ako gace Eugene Habyarimana nawe yemeza ko iyo ngwara ihari
yego ingwara iriho kubyerekeye ibyamwa imandarena imicungwa urasanga ihishiye kandi gushika uno munsi ntigitanga umwimbo kwiye iyi ngwara ntiyashobora kubonekana neza gusa abahinga baguma bagerageza bakaraba kuko birahishira hama bigatonda ko ibintu by'ibintu by'ibihiherehere by'ibintu by'ibifubifu
uwo mufundi w'indimo avuga ko bashikiriza raporo hejuru kuba barongoye ariko akaba atakirakogwa avuga ko umwimbo ushobora kuba muke cyane muri kino gihe abaje uburimyi mu ntara ya Bujumbura nabo bavuga ko mu bushakashatsi bwakozwe atabwoko bw'ingwara yateye ibyo byamwa iramenyekana. Daniel Mazarahisha umuyobozi mu bijanye n'uburimyi mu ntara ya Bujumbura yasiguriye abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko icyo bamaze kubona ari uko hari ibiti by'ibyamwa bishaje bitegerezwa gusubirizwa.
Ingorane ihari nuko usanga hari ibiti by'ibyamwa bishaje ibyo nabyo bigasabwa tugasaba yuko ibyo byosubirizwa usanga mbere bibitse n'imigira y'ingwara kandi ugasanga nabyo nyine biriko bitanga umwimbu udashimishije ariko tubahamagara yuko bokwegera abafundi bakaba impanuro hageze gupoma imiti barakunda kuyisukiranya kenshi kandi iyo twamatwaye hano mugabo usanga ntibariko barabitegera kuko hari usanga bitwaza ngo ipompe baba yayikose
abajejwe uburimyi mu ntara ya Bujumbura basaba abarimyi kumenyesha ababijejwe igihe cyose babonye ikintu gishasha kidasanzwe ku biti by'ibyamwa babasaba kandi kutihutira gupompa imiti batarabimenyesha abajejwe uburimyi muri ako gace naho Mazarahisha avuga uko abo barimyi bavuga ko iyo babitabaje batabitaba nk'uko bikwiriye abarimyi bavuga ko imyaka igera kuri 3 iheze ze ibyamwa byabo ho birimo amavoka, mandarine, imicungwe, ipapayi n'ibindi bifashwe n'indwara bikagenda byiyongera uko iminsi ihera bagasaba ko byokurikiranwa vuba kuko ibyo byamwa bishobora kuba bike cyane mu gihugu hose. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.